radio indundi kulture amakuru mu kirundi
turi ku munsi wa gatandatu ni tariki ya 11 kwezi kw'indwi 2026 ndabahe mwiriwe ncuti bagenzi mpamvu z'ibwano bya radio indundi kulture n'umwanya wa makuru mu kirundi amakuru azakobagizwe n'izingiro nkuru zikurikira bamwe mu badandaza bakorera mu isoko nkuru ya Gitega baridogera ibikorwa byo gutunganya gushasha iyo soko biriko biraba n'ibikorwa bijanye no gucinzira zo gutabara mu gihe muri iyo soko ho kwaduka impanuka y'umuriro abandi bidoga n'aborozi b'inka bo ku mutumba Kigaramango zone rukara mu komine ntango intara ya Bujumbura bavuga ko ibifungurwa by'ibitungwa byabo byazimbye aho bavuga ko nk'umukama w'ibyatsi wahurwa amafaranga 5,000 mu mezi atatu aheze ubu ugugwa amafaranga 7,000 mwungere wa diocese katolika ya Muyinga aranegura ico yita kuba kure nk'ukwezi kw'amahoro n'ubuhigwe abantu bakeneye mu Burundi muri imwe mu bihugu bibanyi no ku isi muri rusange ivyo musenyeri Johanchen Ondere yabivuze kuri wa gatandatu muri paruwase mwakiro iyo diocese nyene iri mu ntara ya Buhumuza mu birori vyo kwatira mu ibanga ry'ubusaseredoti abasaseredoti bashasha tuafite kandi na makuru avugwa mu bijanye no kunguruza abantu n'ibintu na makuru agarumwe bw'ivyuma na Kofi Olivier Rubera Intwari Dieudonné niyo yanzigamye njye ndabashikirize mu kanya n'inkuru imwe mukwayo
Radio Indundi Culture
ndasubiye ko hamwiriwe mwemeje kuvyumva mu iyo nkuru nk'uko bamwe mu badanaza bakorera mu isoko nkuru ya Gitega bari dogera ibikorwa byo gutunganya gushasha iyo soko biriko biraba n'ibikorwa bijanye no gucinzira zo gutabara mu gihe muri iyo soko rwaduka impanuka y'umuriro vyatangujwe n'urwego rujejwe intwaro hamwe n'igipolisi kijeje gukinga impanuka vyatanguye mu kwezi guheze bamaze gutakaza ibibanza bavuga ko ubwanwa bwafutse umunwa ariko gusaba ko kubikorwa nk'ibi bishobora gutuma inkurikizi kanaka urangurwa hisunzwe intunganyo yotuma abantu badahomba akumugongo kwa politiki Gitega twakura mugenzi wacu na Sintanguvu
urugo yego rw'abantu ivyuma n'amati bariko barahonda ni moteri yinda itanga umuyaga nkuba nivyo vyumvikana n'umuntu yinjiye mu isonguru cyo kumugongo mukuru wa politiki muri yindwi ivyuma n'amabati byahora bisakaye inzira nkuru nkuru muri iyo soko biriko birakugwaho igikorwa gihagarikiwe n'abajeje intwaro muri komine Gitega igipolisi kijeje gukinga isibe n'ibiza abaserukira abadandaza n'iyindi migwi itandukanye bamwe mu badandaza bavuga ko ibibanza bari basanzwe bacururizamwo byakozwe ko n'ico gikorwa ubwanwa bwamaze gupfuka umunwa bakavuga ko bakoresheje imitahe minini mu kubaka none bisambuwe batanaheza n'ukuriha amadeni bari bafashe hari abandi bafatikanije n'abantu basumira muri iyo soko nkuru yo ku mugomo mukuru wa politike berekana ko gusambura ibisakazo mu bibanza bimwe bimwe bizotuma izuba n'imvura bibasanga mu bibanza barimwo ahani naho hakazoboneka ibyondo aba n'abandi bashikiriza ko ibikorwa byose byo kwisunga intunganyo iyo iba yisunze inkurikizi z'ikintu icaje cyose kuko ibyo byose biriko birasamburwa byubatswe ku mugaragaro ibyo bibaye mu gihe kuwa 17 ruheshi uyu mwaka mustaniri wa komine Gitega Dr. Nduwimana Jacques afatanyije n'urongoye igipolisi kijeje gukinga ibiza n'isibe mu ntara ya Gitega bamenyesheje ko ibintu byose byubatswe mu nzira imodoka yo kuzimya umuriro mu gihe wadutse mu isoko nkuru yo ku mugomo mukuru wa politike ironke aho isha bibwirizwa gusamburwa anise ntanguvu Gitega Radio Indundi Kituro
anise ntanguvu rakenuye abandi bidoga n'aborozi b'inka bo ku mutumba Kigaramango ni muri zone rukara mu komine ntango intara ya Bujumbura bavuga ko bitariko biraborohera gutunga ibitungwa byabo kubivuye kwizimba ry'ivyo zigaburirwa abanyagihugu batanga karuhe ko nk'uganda ubwatsi wahora ugugwa mu mezi atatu aheze amafaranga 5,000 mu mafaranga y'amarundi ubu ugeze ku 7,000 mu mafaranga y'amarundi kugira inka zibeho basanga bakoheje amafaranga y'umurengera mu gihe atayo binjiza kuko inka zidaheza ngo zikamwe amata kwiye kuko zitaba zarunse ivyo zifungura bikwiye kristalize Harerimana
Ani kwiraro ryo ku mutumba Kigaramango hasanzwe hororewe inka intama impene n'ingurube ndasanzwe umutama asanzwe afise ibitungwa ahororeye avuga ko muri kino gihe atorahegwa kuronka ivyo agabura ivyo bitungwa
muri iki gihe urabona kwikira imaze akanya ritanguye ubunye dufise ikibazo c'ubwatsi kuko twe dukoresha turonka bahiye abaja kwahira rero aho bahora bahira ubuhanini baraharimo rero ubwatsi buragoye kuboneka banabushikana batebye kandi bagaca banabuzimbako arahusanga nk'abakozi bamwe baduze kubera ubwatsi bugoye kuronka bagaca bagaheba abasigaye rero bakabuzana ari bake ama bigaca buzimba
twegeye imbere gato twasanze umukenyezi avuga ko amazi imyaka 2 atanguye korora inka wavuga ko ikimugora kuruta ibindi ari cuhiro agaburira ivyo bitungwa
giciro cy'ikori kirazimbye nk'ikicuhiro dukura mu bikoro naco nyene kirazimbye nakirina kimacorosha ni kwikaza nyene
ivyo tugaburira inka byaraduze cyane byaba ivyo twita ivyuhiro byarazimbye cyane hama ku buryo tugize ibiharuro twisanga turi ko dukorera hasi cyane bireranije nuko bwa mbere twakora
dreshe muri Brasserie yaraduze cyane ku rwego ruteye ubwoba kamyo hari reko ibihumbi 100 n'ubigeze ku miliyoni n'amahera
kubera ubwo bukene rero bw'ivyo bagaburira inka ubu n'umwimbo w'amata bavuga ko watanguye kugabanuka
ika ubwo amata n'umwimbo w'amata nta kuntu
abo borozi bompi basaba ko leta yogabanya igiciro ku bifungurwa bimwe bimwe by'inka nk'idreshi isanzwe iva mu ihinguriro Brahudi kuko yadogejwe igiciro cyane kugira abashobore kuyironka byoroshe
dusaba ko leta yo bigira mu ruhare ka karabicyo dufashe cyane ko bintu bijanye n'injya tazo ni kigira ibiciro turaye ko byopunguka leta ikabishyiramo ingufu
umukama w'ubwatsi mu mezi atatu yeze wagugwa amafaranga ibihumbi 5 ubugeze ku bihumbi 7 ikinga ry'ubwatsi ryagugwa ibihumbi 15 uburi kugwa amafaranga ibihumbi 25 y'amarundi nayo imodoka imwe yo mu bwoko bwa fuso ya dreshi yagugwa ibihumbi 200 mu mwaka uheze ubigeze ku mafaranga arenga umuliyoni mu mafaranga y'amarundi iraro ryo umutumba kigaramango riharugwamo inka zirenga 150
Kristalize Harimana umwungere wa Diocese Katolika ya Muyinga aranegwa ico yita kuba kure ku kwezi kw'amahoro n'ubuhigwe abantu bakeneye mu Burundi muri imwe mu bihugu bibanyi no kuyisi muri rusangi Musenyeri Yohakimu ntahondereye yavuze kuri wa gatandatu muri paruwase mwakiro iyo diocese nyene iri mu ntara ya Buhumuza mu birori byo kwatira mu ibanga y'ubusaseredoti abasaseredoti bashasha yatanze akarorero k'abarundi bagira ibibazo mu bihugu baja kuronderamwo ubuzi Musenyeri ntahondereye yahamagariye abatiwe muri iryo banga gufasha abantu mu kumenyesha ukuri gushikana ku mahoro
Duhimbaje uyu munsi mukuru mu gihe isi bandanya kwerekana ibimenyetso by'uko amahoro n'ubuhirwa abantu banyotewe bikiri kure nk'ukwezi turi mu gihe abantu isinzi barushe kandi bajonjogoye nka bamwe bakurikira Yezu bakamutera ikigongwe agaheza akabwira abigishwa biwe ati byimburwa ni byinshi ariko abakozi ni bake nkako umuntu akubitije agatima kuri ya masanamu imbonesha kure zatwereka mu minsi heze yabateshwa izabo n'indwano hirya no hino ku isi nk'abaho hirya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akibuka kandi n'abarundi bagenzi bacu badasiba komokera mu mahanga ngo bagiye kurondera ubuzima ariko abatari bake bakayagorerwamo kuko bafashwe nk'abaja kandi batagira n'ubavugira umuntu akubitije agatima kuri ibyo byose niyo reka kwemeza ko nuno munsi umurima w'Imana ukeneye abakozi benshi bafasha abantu kumenya ukuri gushikana ku mahoro n'ubuhirwe banyotewe basore bacu uwo ni wo muhamagaro twifuza ko muza tugasangira kumenyesha ukuri gushikana ku mahoro n'ubuhirwe
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture amakuru yacu arabandanya mu gisata cha politiki mugambwe iprono ragaragaza amakenga ku bikogwa bigiye kurangurwa n'imigwi y'intayejeje gutunganya itora ry'umukuru w'igihugu ryo mu mwaka uza imigwi iheruka kurahirira yo mabanga umukuru wo mugambwe afatira ku makosa avuga ko yabaye mu matora yo mu mwaka uheze w'2025 akerekana ko iyo migwi ishobora guhabwa intumbero n'umugambwe uri ku butegetsi gusumba uko yo yihabwa n'umugwi w'igihugu ikomokako Olivier Nkurunziza asaba ko ivyabaye mu matora aheruka byokosowa kugira ngo iryo togwa agitabwe na benshi kandi rirangwemwo icizere kurikira Olivier Nkurunziza akaba akabarongo uyu mugambwe badasigana ipona
twarabonye yuko abo mu makomine bategekwa n'inzego z'umugambwe uri ku butegetsi ntararibo bafise ingufu bawuha amategeko gusumba kuko se ni ku rwego rw'igihugu rero se ni ngwiha amategeko abantu ba sepi na sesi bubumvire icyo mu mugambwe badasigana duhuriza ko nuko demokarasi n'amatora bereye byo bandanya mu gihugu ntibizimangana naho tutoje mu matora tukabona yuko amatora ariko aba mu mahoro n'umutekano ibyo nibyo bizotunezera Mugambwe w'abadasigana ni wigeze dusiba mu matora n'umusino ico dusivya nuko twabona yuko akaba ari gutumwanya no gutuburyo
bakombye kuvuga iki
dushatse kuvuga amatora adatunganije neza nkayo twabonye mu 2025 ushiramwe amahera arenga imiliyaridi n'imiliyaridi umuntu akayahindura uko agomba agahindura ibyo ugomba ubutari mwanya n'uburyo
hamwe ibi muri ko murasaba no munsi bitoja mu ngi ikona nizo ni amatora y'imiliyaridi
ibi turiko turasaba igihe bo vuga bati amatora uko yabaye mu 2025 niko azobandaye mugambwe w'abadasigana ntihoja ngo kuko naco byabimaze abantu barashobora kuba babandi bagahindura uko bakora nico gituma mu gwiseni mu makomine mu ntara mu mbwi uravye abahugize ukaraba ahushizeho ukaraba ukuntu wigenjeje ntaco buza kandi twagumye tubivuga subwa mbere tubivuga kandi n'ivyabandanye ntaco bizofasha igihugu
urivye nkuru nziza akabarongoye umugambwe w'abadasigana ipona akabikoyishira kubazo vya mugenzi wacu Norris Nduwimana ishiramwe rihurikiyemwo wabunguruza abantu n'ibintu risaba ko leta yotunganya imigambi yotuma ingorane zibonekeza ku miduga ikoresha umuyaga nkuba zitorego nyishu munyamabanga mukuru w'ishiramwe Atrabu avuga ko ahanini ari nk'amabarabara yononekaye hamwe naho iyo miduga izokura umuyaga nkuba muri kino gihe atari kirenga Charles Ntirampe bakabona ko icihutigwa ari gusanura amabarabara kuko iyo miduga ikorera mu mabarabara ameze neza
ikoresha umuyaga nkuba ijana ku ijana muri kano kanya dusanzwe dufise ibibazo byo kuronka ibitoro nk'uwo muntu novuga ko yoba yari ikingiye hama ikoresha ibitoro nayo n'umuyaga nkuba amakuru dufise nuko yoba ikoresha maritiro make cyane kuri urwo ruhande hariho karusho birasaba yuko nivyo bintu byose bisabwa gutegura aho udafise umuyaga nkuba ashobora kujana uwo muduga wiwe kugira bashobore kuwushiramo umuyaga nkuba ukwiye mbega mabateri y'izo modoka agenda ibirometero bingana gute ivyo byose birasaba ko leta y'u Burundi ibishiramo ingufu kugira haboneke n'izindi nyubakwa z'amabarabara ajanye n'ivyo byaye mu modoka ari electrique n'ivyo bindi byose bijanye no gushira umuyaga nkuba muri izo modoka bitaraboneka no vuga yuko biragoye ku gisata cyo gutwara abantu ko kumbura abantu boshika bahurumbira izo modoka kuko twarumvise aho zikorera ko bisaba ko zigomba gukorera ku mabarabara meza no vuga yuko hakiriho byinshi byo gutegura
ubona leta kumbure yokora iki
ibyo leta yokora sina byinshi cyane mbere yari kurumva ibyo gukora amabarabara byovyo no vuga ko biri mu vyihutirwa twe twibaza ko leta yari kwiye gufata nk'ama ibyo twayisavye na cyane cyane mu nama rukokoma yabaye mu 2025
uwo munyamabanga mukuru w'iryo shiramwe kandi yongera akavuga ko abegwa n'ico gisata boje hamwe kugira ngo barabire hamwe ingene igiciro cyo kwiyunguruza kuri iyo miduga ikoreshwa n'umuyaga nkuba Charles Ntirampe basigura ko ivyo vyokogwa kubera basanze iyo miduga izimbye kurusha ikoreshwa igitoro n'ubu nyene kurikira Charles Ntirampe bantu munyamabanga mukuru wa Trabu akaba kandi yari kaganira mugenzi wacu urivye kwizera
kindi nacyo twebwe twama dusaba leta nuko itegerezwa kwegera abasanzwe bakorera muri iki gisata kuko kuri ni gisata cahebwe n'inzego biraba muri leta aho umengo uzanye umutahi muri iki gisata mutahara utahi kuko ugiye kuraba igiciro cyo kwiyunguruza uno munsi ngaha mu gihugu iwacu ukaraba n'ivyo biciro by'izo modoka izo twahorana zari zizimbye rero ugiye kuja kuri izo zikoresha umuyaga nkuba gusa ucusanga zizimbye inshuro nyinshi muri ico gihe rero gusaba abanyamitahe ko bahurumbira izo modoka bazizana kandi n'izo bahorana ngaha zikora zihomba twe twibaza ko leta yari kwiye gufata nk'ama kugira ngo twicarane mu murwi mutoyi duheze dushinge vyukuri ibiciro byo kwiyunguruza haba ngaha mu gisagara cya Bujumbura haba mu bisagara hagati mbere uva mu gisagara cya Bujumbura uja mu ntara dushinge ibiciro byo kwiyunguruza bijanye n'ibihe tugezemo kuko ivyo dufise ubu sino navuga ko bijanye n'ibihe ahubwo navuga ko ari ibiciro vyukuri vyataye igihe ugiye kuraba byo mejeje kukubwira bijanye no kugura imiduga aho rero ntituvuze amatagisi n'amakori bisabwa na Uber bikongera bigasabwa n'amakomine atandukanye
Shakare Ntirampe baka uri umunyamabanga mukuru wa Atrabu akaba yari kuri mikuru ya mugenzi wacu Olivier Kwizera ni no kuri iryo jwi nyene turangije kwa makuru yacu nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire bagenzanje bafashije kuyegeranya nkengurukire kandi na Kofi Olivier Ruben Ntwari yafashije mwabwi ivyuma iyo done niyo yanzigamiye na yabashikirije ndabifuze kwanda yamugira umugoro wa mwiza aho muherereye na gahwane.